SBS Radio.
Ndabashimiye mwebwe mwese muri kumwe natwe imuri kumurakurikirana ni SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede Nizigama kaze aho tugiye kurabira hamwe ibijanye n'iki kiza cha coronavirus abo cagize ko ingaruka ababuze ibikorwa byabo canke imirimo yabo ababandanya bakorera muhira nabo yahagaraye ndi kumwe n'umushitsi muri ikiganiro idonido ni mukanya kaze
sbs.com.au
kaze ubugira kandi rero nkuko narinda bibabwiye muri kiganiro ndi kumwe na numushitsi agiye kutuyagira nawe ingaruka iki kiza cha corona chamugize ko we mbega ibikorwa vyiwe byagenze gute niyoba yarabuze akazi yoba akorera muhira canke yoba arahagaritse ni Ivan Nimbona ndagwaye kaze Ivan kuri SBS mu Kirundi
yego urakoze cyane Amede nange nishimiye kuba ndi kumwe nawe urakoze cyane
ego murakoze Ivan hamwe ni ndwi igira gatatu turiko turajamwo mbere tugiye gutangura n'ukwezi turi muri guma mu rugo benshi barahawe amategeko yo gukorera muhira abandi ubuzibura hagarara abandi akazi karanka wewe ubu tuvugana ibijanye n'akazi kawe byifashe gute
ubu tuvugana gamedi bijanye n'akazi novuga ko atari neza cyane kandi atari na nabi uti impamvu ndabivuga ko nuko akazi dukorera mu muhira nk'uko nyene nk'uko wabivuze twese dukorera muhira mfatiye nko kuri jewe ubu amasaha yo gukora ntibarayagabanura ariko muri rusange nk'usanzwe akora mu bintu byo kubaka ngira warabikurikiranye warabonye ko nk'abantu bo kubaka novuga ko babasabye kubafata ico no kwita ikiruhuko cy'umwaka ico byo byatugeranya na annual leave so novuga rero kuri jewe mfite kuri jewe sindahagera ariko novuga ko bisa nkuko nanye shobora kucuma ico gisata ariko rero urumva novuga ko bitifashe neza ariko urumva ntakundi ntacyo dufite duhindura
ego birumvikana rero yuko uko biriko bigenda nuko iki kiza coronavirus ingingo zigenda zifatwa n'abajejwe magara y'abantu bigenda bikugira ko ingaruka mbega wewe gukorera muhira ubona bifise izihe nyungu canke izihe ngaruka ugereranije no kuja mu biro aho wasanzwe ukorera
gukorera mu rugo ga Amede n'abariko baradukurikirana harimwo inyungu novuga ko umuntu amara umwanya munini ari kumwe n'umuryango ari kumwe n'abana akabakurikirana kumbure ukanabafasha utuntu tumwe tumwe abana baba bakeneye niyo myungu mbonamwo dukuramwo ariko hakaba ariho namwe nk'uko mubize mwese gukorera muhira akazi ngo gakora ufise abana bari impande bari mu nzu bakina n'iki n'ugwamo na byose biri hamwe nibaza ko atanu yoroshe so novuga ko inyungu gusa inyungu mbona ni uko nyine tuba turi kumwe n'umuryango ariko urumva bizanana n'ico no kwita imbogamizi
bituma akazi rimwe rimwe usanga kacerewe ugasanga uri kurakora ku minota ya nyuma kugira ngo ushikane ibyo wategerezwa gukora sinzi ko we nk'ibyo bigushikira
yego cyane Amede kuko urumva nk'uri nko mu nama urabona ko nibaza ko benshi bamenyereye ibintu tuko turakoresha bya byitwa Zoom n'ukanye hari igihe mu gihe uri mu kanama ukumva umwana ararize bikaba ngombwa ko
usimba kuraba ibibaye
oya byo ko byura byumva kutoreka umwana wumva ari pararira ngo wirengagize urumva hari igihe bisaba ko ubuhagaritse ugakubitira mu gikono ukaraba ko bose ari impore ariko n'ikintu bizanana nuko kenshi umuntu aba novuga ko ahagarika gukora kugira ngo asubire gukora arosa akanya ugasanga rero bizana no gukora amasaha manini jewe novuga ko akarorero ko ibintu bya twera twavuga ngo dukore gushika saa 10 saa 11 ntibikimba ko iyo nkoze ndarenza gushika saa 2 saa 1 n'igice kuko ubugerageza gukoresha ya masaha utashoboye gukoresha neza
yego ini SBS mu Kirundi Ivan Nimbona turiko turegereza kurangiza ikumbure hari abandi bari mu rwego nkawe hariyo n'abandi bobo akazi kahagaze ni iki wababwira
Eka mbere kwanza kubo novuga kwa kazi kahagaze kuri nibihe novuga ko bitoroshe nta numwe byoroheye twese biratugoye n'abakigafise nabo nabo sinovuga ko ari kirenga kuko nabo bafise cyo no kwita ati challenge bariko bakoreramo ariko nagira mpumurize abakiriko abo ikikiza cyo bacara fixe kuruta abandi
abo cyagize kwingaruka kurusha abantu
abo cyagize kwingaruka ingaruka n'ukuri nagira ndabahumurize igishoboka cyo nuko urabona ko twese ariko ratubwira ati ariko raduhumuriza kwivaksina kugira ngo dushobore
kwiteza urucanje
kugira ngo tugabanye umuvuduko wa iwe coronavirus rero no kunagira mpumurize kandi nongere ntere intege n'abagifise amadidane kubura bagi akivuga ati mbega bizogenda gute jewe kuri jewe vraiment ndavye novuga ati uwo bishoboye uwo uvyumvamwo nabikore kare kugira ngo ukumbure twese dushobora gusubira mu buzima busanzwe ariko nkuko bakunda kuvuga mu cyongereza mu rurimi rw'icyongereza bavuga at the end of the tunnel there's a light sinzi ko wumfasha
nta mvura idahita
yego rero nagira no kutemeshe nibaza ko atari ubwa mbere ko n'umwaka uheze twarabiciyemo kandi nibaza ko abantu babonye ko inyuma ubuzima bwasubiye kuba nk'ubusanzwe ari nabyo rero novuga ati n'ukuri ntimuti byizigiro ngo ubuzima ngo buraheze imbere hazosubira kuba heza dusubire kuba ubuzima busanzwe twese
Ivan nimbona ndagushimiye cyane ku kanya waduhaye
murakoze cyane nawe kandi ndashimiye n'abatwumvirije
murakoze cyane rero uyo yari Ivan nimbona ariko aratuganirira ku byoroshye n'ibitoroshye byo gukorera mu rugo kubera ikikiza cya coronavirus naho butahani twa Jean Paul Amede bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/ugahetamye radio app